akwiriye guhabwa uburere no
i Radio Hijwi ya Amerika. Ya mbifu ya kwa shkiza ingano vya radio mkirundi ya mkia Rwanda mburundi kutukombi ya kumilongo mbifu ya shortwave kumetiru chumili chena na kumetiru ilonjiwi gazibili mbwanda kutukombi ya kufm na kane iliche vitatu mwushora nukudu kulikia kuli Facebook na YouTube kuli radio achu na kukiwanda chatusha makuru uwezitatu akavurungu radio achu vewa akavurungu.com mwiniwe neza nchuti mwese na mwe wakunzi radio jubi ya Amerika mwikumu na Federica mwondikije ikaze mwese mkigani ilo mwisanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mundwi ziheze leta y'u Burundi yatugarije inama kokoma intumbero iyo nama kwari ukwihereza hamwe n'abahigize mu ruhara intambamye hamwe n'inzitizi zituma ubutunzi bw'igihugu butisununura bongera barahanahana ivyiyumviro ku nyishu zishobora gukemura ivyo bibazo kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ushore kunagurwa. Mu kiganiro mwisanga cy'uyu munsi twatumiye bamwe bahinga banonosoye ivyerekeye ubutunzi n'iterambere bagize uruhara muri iyo nama kokoma akoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi. Abo nabo ni Professor Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza Massachusetts State University Amherst iri muri leta ya Massachusetts muri Leta z'Ubumwe z'Amerika hamwe na Janvier Désiré Nkurunziza akorera ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kudandaje n'iterambere biri i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi. Professor Leonce Ndikumana a Dr. Janvier Nahimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika no kwibutsa ko Professor Leonce Ndikumana ari yigisha muri kaminuza Massachusetts State University Amherst na mu kanya ndaba kanya twidondore neza mu Janvier Désiré Nkurunziza nawe ari yaranonose cyane rwose ibyerekeye ibijyanye n'ubutunzi eka muri iki gihe akakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe udandaje n'iterambere akabakora kandi ubushakashatsi muri ivyo biro yarakoze mu hantu henshi cyane rwose yarakoreye Université y'u Burundi yarakora mu biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe iterambere abashyira nayo rwose rero nashaka ikiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kugaruka ku inama rukokoma yatunganijwe Murundi inama yerekeye ubutunzi n'iterambere. Iyo nama rero haradomwe ko urutoke zimwe mu ntambamyi zituma igihugu kidatera imbere eka n'abayigize mu ruhara bakaba barashikije ivyokorwa canke ivyohindurwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bunaguke. Nashaka rero imbere y'uko ndaha ijambo dutangurire kuri Professor Leonce Ndikumana mu kanya gatoya cyane rwose mutwidondore. Hari ibintu ntushobora kuba ntavuze bijyanye n'amahanga yanyu.
Yego, urakoze neza cyane kuduha akanya ko tuganira. Jyewe nitwa Leonce Ndikumana, nigisha ngaha muri Université ya Leta ya Massachusetts, Université ya Massachusetts, nitwa Amherst, hanyuma jyewe nari muri rya nama yabaye rya Forum.
Nikaba si mariko tshwe kuri utaya kana kuganira.
Nanje urakoze cyane Federico kwa kida muri iki kiganiro nitwa Grudi Bajanje Desire aba nkora mu shyirahamwe mpuzamakungu ONU nkabakorera abantu yitwa Geneve hanyuma icyo nama nari muri iyo arizo bari bavuga ko nshaka kuvuga muri iyo nama twari kumwe na Leonce Ndikumana.
murakoze abashyira ntahe nagomba rero gutanga ku mwebwe demonse ndi kumana mutubwire cyane cyane ibintu byashikirijwe icyo gihe bimeze nk'intambamyi mbega ku bwanyu mwebwe bwanonosoye ibyerekeye ubutunzi ibintu ku bwanyu biba bibangamira igihugu cy'u Burundi ni nk'ibi
murakoze cyane utambere na mbere ngomba kuvuga nuko iyo nama yabaye iya mbere muri twari y'u Burundi nta n'imwe byari isitare y'uko abarundi aho bari hose haba mu Burundi haba hanze bagira akajyo kugira ngo baganire bahane ubyiyumviro ku byerekeye iterambere ry'igihugu urabona hariho leta irafite imigambi y'iterambere yandikwa muri strategie nationale ma plan national abashakashatsi barabanira bagira ubushakashatsi bwabo abarimu bakigisha mugabo ntihari bwaboneke igihe yuko abashakashatsi n'abakozi muri leta n'abikorera utwabo n'abakora mu mashyirahamwe afasha u Burundi mu by'iterambere iyo bayitaye hamwe ariko ari bumviriza bose ibyerekeye iterambere ry'igihugu bakaraba ingorane Burundi bufite n'uburyo Burundi bushobora gukoresha kugira ngo butere imbere kurusha icyo rero nicyo nagomba kubanza gushima yuko abarundi barose uburyo akajya kugira ngo bashobore kuvugana baganire babone Burundi aho bugeze n'igene buriko buratera imbere urumva rero muri icyo kiganiro harabaye ibiganiro byerekeye imihingo yose yerekeye ubutunzi bw'igihugu uhereye kuri by'iterambere byerekeye by'uburimyi ibyerekeye by'ubutaka ibyo ni hagati ko jambeza kuri bwa nimero yabivuze ko ibyerekeye by'ugucuruza ibyerekeye by'ingene leta ikorana n'abakozi n'abikorera utwabo iyo bari kwaragira amakontra hanyuma n'ingene rero utundi bwa leta ikigo cya leta gitunganijwe n'ingene imfashanyo ivuye hanze ibyo gufasha u Burundi ingene ikoreshwa jewe muri icyo kiganiro navuze ku byerekeye isoko ry'amadovize marche de change ingene u Burundi bufite ingorane yuko ayo madovize amafaranga y'agaciro ari make cyane igaca bituma leta na banki y'igihugu igerageza kugira ngo ifate ingene yoraba yuko turiho dukeyi twashobora gufasha kugira ngo ibintu bikenewe biva hanze bikenewe ntibibure ari nk'ibitoro ari imiti ari ibintu byo kurima mugabo uca usanga hariho benshi baba bakeneye kugura utuntu hanze badashobora kuronga urumva rero byarafashe kugira ngo tubone ingorane igihugu gifite ibishoboka kugira ngo bikorwe
hari hariyo abantu Professor Leonce ndikumana bashaka kwibaza igituma ayo madovize akena mu Burundi kandi bazi ko mu Burundi hariho ubutunzi munsi y'ubutaka ika munsi y'umukuzimu nk'uko babivuga hari inzahabu hari ayandi mabuye y'agaciro ivyo bigenda gute
urabye mu Burundi rero igihe urabye igituma bituma igihugu kirimo kiragira ingorane y'amadovize aba make ikintu kimwe gusa icya mbere ni uko kubanza ukamenya si amadovize ava he amadovize igihugu cyose kiyaronka ari uko gishoye ibintu hanze ni ukuvuga rero urabye mu Burundi ibintu nimba ushorwa hanze waragabanutse rwose ugaca usanga amahera rero aronka ari make ikindi ni uko kuva cyane cyane muri 2013 14 cyane cyane 15 amahera ava hanze aje mu mfashanyo yaragabanutse rwose kubera ingorane zariho mu Burundi ibyo rero bica bituma yuko abakeneye kugura ibintu hanze abaimportateur cyangwa leta ikeneye kugura amadeni amadovize akakena nicyo gituma baca bagereza kugira ngo barabe ingene bosabikanye ikindi nacyo gituma amadovize akena ku isoko ni uko nayabonetse hari aho usanga adakoreshwa neza ugasanga abantu aho kugira ngo musanze amadovize yasiga ku mabanki nubwo ugasanga abayarose aho kujya kugura ibyo bagura bakaca bayajyana ugasanga bayajyanye kuri marche noire kujya gucuruza ugaca usanga rero agacatuma igiciro cy'ifaranga cy'idovize cyari kumara izuba ni ingorane nyinshi zituma haba ingorane haba ubukene bw'inzu z'amadovize nicyo gituma kugira ngo utore inyishu imwe gusa iteza gutorwa uteza kuba nyene leta yokongereza ubucuruzi bw'ishora hanze uteza kwibaza nyene leta yokorana neza n'abagira neza bafasha mu by'iterambere kugira ngo amaproje aze kandi amaproje aze akanyaruka kugira ngo amafaranga yinjire hanyuma ikindi nuko nugira ngo itanyeri ikore n'abantu bikorera twabo kugira ngo bazane abagwiza tunga bava hanze baza gukora ama projet n'ama entreprise mu Burundi.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Nkurunziza ubwambere na mbere umubwire icyo muvuze kuza n'amagenzi hanyuma mutubwire ukuntu Uburundi bushobora gukina amadovize bufite ubutunzi munsi y'ubutaka.
Urakoze. Ivyavuzwe leo yari yaciye ku mayango ivyavuzwe vyinshi ico nokubwira ko nuko harimwo n'ibintu vyo kwigisha mu Burundi la qualité de l'éducation harimo ibintu vya infrastructure oya hari ibintu vyinshi bijanye n'ubutunzi bw'igihugu vyaravuzwe niyo nama. Ikintu nayishimiye jewe ubwanje nuko abarundi bose bari hamwe bumviriza cacara batwara igihugu bari ngaho bose bumviriza ry'abarundi bagona hanyuma kugira ntibavuze ico bagiye batwaye bamaze kubona ibiyago byahabereye. Iyo rero n'Uburundi ukena kandi ufite ubutakataka ubutunzi mu butaka ico nico jere nabari baje kuvuga ko hari ibintu bitari ikintu bivuga ko icya mbere ni uko ikintu kiri mu butaka mu gihe kiguye mu butaka wumva ucikorako ntikiza n'ubutunzi ubutunzi buziye umaze kugikura mu butaka ukacima ukakidandaje utakidandaje rero ubutunzi ntacyo kikumarira ikintu kinini. Icya kabiri ni uko ubwo butaka bw'u Burundi naho bavuga ko harimo byinshi byinshi ntibizwi biravugwa gusa ngo Burundi baba bufise ibibi ariko uravye neza hari ubwo ibintu by'ama exploration mu Burundi biheruka kera cyane. Ama exploration aheruka nayo mu myaka ya 1780 nayo ubu haciye imyaka 30 bise 40 atari exploration bakigira. Ubu rero Burundi icyo kimwe harakenewe ko haba exploration kuko ntibikwiye kuvuga ngo kuba hari inzahabu igikenewe uri kumenya hari zingana iki reserve zingana gute niba ucumenye yuko ari reserve ziri exploitable ushobora kugenda ukazimba kuko kujya kurimba vuba ubutaka ukenera gushyiramo amahera noneho amahera uzoyagarura niyodandaza harimo nkeya ukajya kudandaza ku mbuga washyizemo menshi ubundi ushobora kuzimba urumva ntiwunguka.
Ariko umuntu yihweje nk'ubutaka bwigeze kuba bwaracukuwe nka ni kera byazwi ko iyo yatowe kuva kera ni kuki idatuma ubutunzi bw'igihugu bw'isonono
ni kera none niidoniya nayo ko ndavuga urumva ikuma mu kuzimu inayimo iyo uri mu butaka nagambo bw'ibintu bitatu harimo amareveve abona akomeye menshi ni kera icyo bita kaola ni natumba ibyo bintu bitatu byarapimwe harimo amareserve menshi ariko ni kere kugira iteze imbere igihugu kugira bashobore kuyimba idandazwe urazi ko akeneye infrastructure infrastructure cyane cyane bibiri icya mbere ni ingene uzoyidandaza none uriyinje ukayikora mu kuzimu uyishora uyicisha iyo irakeneye shemelofere ushobora kuyishikana ku kiyaga kugira ngo igende ishobwe hanze. Icya kabiri ni energi kubwira ukora ibyo bintu uyimbe urakeneye umuyagankuba nibyo byaraguzwe ukwiye gushika ubu ukwiye urumva hari nari ibintu bituma ubwo butaka naho buba buriho budateza imbere igihugu kuko hari ibindi biteza gukorwa imbere y'uko bishobora kujya kwimba. Iki zo barakimba naho urazi information ku ibyo hawimba ngikisa sanga abakubwira ngo ni ibi aho akakubwira ibi iyo ni ingorane cyane cyane ikomeye cyane kuko mbere y'uko ushobora gutungishwa nabyo bintu kumenyere ingana ushobora gukontrola neza ibyimbwe byashowe amahera ayo yagiye ibyo rero gushika ubu haracyarimo igipfungu cyane cyane hakubwiye cyane ku nzahabu aho harimo igipfungu harimo kuko n'ibindi ibyo binakubwiza uzakabura ejo cyangwa ikintu birazwi bikiri mu kuzimu harimo n'ibindi bavuga ku byo babirimo ibyo nibyo bikeneye exploration harakenewe exploration rwose kugira ngo igihugu kimenye neza ubutunzi dufite uko bungana yanditse ngo turimbuka gusa kugira ngo tutazi ubwo butunzi ingene bungana nk'uko ariko
dufatiye ku nzahabu Professeur Léonce Ndikumana Dr. Janvier ngeze nkuzi yavuze cyane rwose ikibazo gihambaye cyane cy'ukuntu ibintu biba byacukuwe bitazwi cyangwa ugasanga hariho ubudasa mu bitangazwa ko byavuye mu kuzimu icyo kibazo cyotore umuti gute ingorane n'izi
urakoze kuko icyo ni ikibazo gihambaye kuko Janvier bivuze kuvuga ngo igihugu kirafite ubutunzi mu butaka ntibikwiye ubwo butunzi bushobora kuva mu kumenywa ko buri mu butaka ukava mu butaka bugashaka ku isoko bijya ku isoko bakabudandaza mugabo ku byerekeye hoho icyo ikwije kubaza wari wakije birakeneye ko abantu bumva ko ariho ubudasa ni ukuvuga ngo igihugu cyashoye ibintu hanze ni ukuvuga exportation donc igihugu cyashoye inzahabu hanze icyo ni icya mbere mugabo icyo si cyo kimwe ni ukuvuga ko igihugu cyaronse amadovize avuye mu nzahabu kugira ngo ubu Uburundi buronka amadovize avuye mu nzahabu bisaba yuko ujya ashoye amadovize ashoye amadorari inzahabu yaba ashoye Dubai yaba ashoye mu Burayi yaba ashoye hehe atahana ayo madovize akayashyira muri banki ayo madovize rero niyo aca ajya ku isoko kugira ngo uwundi ayakeneye ajya ku niyo aca ajya ku isoko ni ukuvuga mu gihugu nyine aca atuma uwundi ukeneye nawe kuza kugura ibintu hanze aca ajya kuri banki ati njyewe nkeneye kugura ibintu i Burayi cyangwa muri Amerika bagaca babikora kuri ya madovize yatashe bagacamo ingorane yo mu Burundi
ibyo byarekuwe n'amategeko
mu mategeko ya banki santarali avuga yuko wewe ushoye ibintu hanze ukaronka amadovize ayo madovize ataha muri banki apana mu mutwe wawe urumva iyo rero ni ingorane ya kabiri amategeko ya banki avuga wewe ukeneye kugura ibintu hanze ukeneye kugura ku makontineri 60 i Burayi n'ibiki n'ibiki ukaba ukeneye amamiliyoni 2-10 mu bisanzwe muri banki ntiguha amakashi miliyoni 30 byo kuri Burayi wewe bakubaza bati umuntu azobikudandaza ko ninde bagaca bari ugakomanda ibyo bintu nabo bakariha uwo muntu akaronka amahera yawe wiwe ko wica ukeneye n'ibintu zose ukeneye amafera umuimportateur w'umurundi icyo akeneye si amadolari icyo akeneye ni ukugira ngo arihe ibintu byiwe aguze hanze urumva rero bese avuga ati nkeneye kugura ibintu i Buraya ikavuga ati ngiyi fakture berbe ikaraba ati wewe ibyo bintu birakenewe mu gihugu ni ibintu byumvikana berbe ikiriha uwo muntu berbe cyangwa banki yiwe baca bariha uwo muntu yabirobiti ingorane rero mu Burundi riko nuko usanga uzawumva ngo umuntu bamuhaye ngo yavunje amadorari kunduze kuri mashe yayakuye niba ari umuimportateur ni kuko iba amuhaye amakashi niba atinda kumuha amakashi bashobora kumuha ruze otorizasiyo y'uko yemporuta avec la promesse ko azoriha umuprinisiteri wiwe ikibi rero nuko usanga sinzi igihe bigenda sinzi igihe ayo mategeko atayakurikiza igihe amahera ajya mu minwe y'abantu iyo ngorane njyewe muri perezidansi nagize rekomandasiyo nahaye n'umara kuba sinatanze hariho imwe ni uko amadovize aguma mu mabanki kubera abakomeza ntibakeneye gutwara amadovize kashi mu mufuko uretse nk'abagiye kugura ibintu muri regiyo muri za uganda za kenya z'ibihumbi 5 abo si bo bica igihugu ibyiki igihugu ntibijya utanga umuntu afite ibihumbi amajana by'amadolari bamuhaye ngo nagende kugura ibintu akashyira kuri marché noir ama miliyoni ayo atuza kuma mu mabanki banki ya ayakira umuntu umusitatere aje kudanda ibintu banki n'izo riha ibintu umuimportateur yatwaye ibyo rero bica bituma banki santara ishobora kukondora amahera yinjira n'ayasohoka ikamenya ayagiye kuri ibintu byabaye importe ikamenya ibintu amahera yavuye muri importasi igihe rero bazogomba kugura ajy'amabirodoshani bakaba babonye neza ko bazi kuyakondora banki santare yobuzi kiguwa ufite amadolari ninde yadanda cyangwa ahe kuri angahe n'ibiki ibu rero icyo ni cyo kibatuma kwihatira kuraba ingene bukondora nayo nuko twavuze
kw'amadolari
atenye nuko twavuze kw'amadolari atenye nayaboneka bitegerezwa yuko banki santare n'amabanki komersiyali ariyo yonyine aya manifesto
ego icyo ni cyumviro kandi ikaba n'ingingo yoba yumvikana n'abantu batanonosoye ibyerekeye ubutunzi n'ibintu bisa n'ibyumvikana cyane rwose
turabasuhuje bakunzi banywanye n'ijwi rya Amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
None Jean-Pierre Nkurunziza haciye imyaka myinshi ibintu bitifasha gutyo mu Burundi ahabaye ingorane ni hehe?
Ingorane urumva ziri henshi ingorane zije n'umutekano mvuka ziba muri jection n'ibihari ibiharuma ni na bike kubera ingorane zagiye ziraba ibihari bikaba bike n'utwo duke duhari ugasanga kumbure ntibaje la jection ntiyabaye neza ariko nibwira ko byose bigwa n'abantu umugabo bihagurukira ibintu bashobora gutorera umuti rero ku byo nize ku byo muri iryo nama ibyo navuze ko ikintu by'ubutaka ikintu njyewe navuze agiye nshigikira ko navuga ngo cyane cyane bamenye neza ibiharuro bamenye ledone bamenye bati ubu twinjiza ahantu ikintu gitonziha kuri iyo toni hashowe ibiro amajana icyenda kuri ibyo biro amajana icyenda byazanye amashyira yayo kuri ibyo biro amajana icyenda byashowe harishwe amataragisi angaruko ko nk'ikintu nabonye nk'amataragisi yarishwe ku mudahabu zashowe nk'ari mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ibihumbi na cumi n'icyenda amataragisi kuko yatorojwe byari ibiciro bitatu ku ijana ibiciro bitatu babyumva urumva ni ugaca bingana n'icyo biciro bitatu ku ijana bizomarira iki uburundi urumva ni amahera make cyane yagiye mu makaragisi ari niyo yitwa ko leta yaba yarikozeho ngo ishobore gukoresha mu migambi yayo ibyo biciro bitatu ku ijana urumva rero ingorane rero ni igihe navuze kandi n'abandi barabishimikiye ko mu gihe hatabaye informasiyo iri kereri umuntu amenye ibyabaye cyangwa ibipfo biraba biragoye no kumenya iyo ngora igena ibitore umuti icyo kintu cya informasiyo yumvira yuko ari ukugihagurukira kandi ibintu byo guhisha ku murezo tubikaranye abe umuntu akeneye amenye habitora akabimuha guhisha kugira ko ku mujyi wa ariko bareka kugenda imbere hari inzu y'ubutaka nsubiye ku hari ikindi niyumva cokogwa ni uko bo kwitaho kumenya neza amasoko kumenya ko ngubu turavuga ngo ni kere turavuga ngo kera sinzi ko ari abantu bafyiga bakabinonosa bakamenya ati ndeje ibintu bimaze iki ibintu bigurishwa he ibintu bigurishwa ngahe bigisha abantu ku
kumenya ibyo mu bindi mu mahanga kandi yo masoko ingene bayika nico cyose birikwa umva n'uko kugira ikintu cyane mu soko kandi nico kimaze kandi baleri yacu ni bino shikanze amakomana cyane nshya ariko bwinda atamwanya dufite ku
bitego ndabona professeur Lemos ni kumana icyo cyo matagisi nicyo azi yambaye cyane kose nkuko umushana he mwanzo ya bivuze ku ni shogwa jabuka mbibe avuze ko kesho na kesho sanga mataisa tangwa alima kechane gose wiche wita tukujanu kechane gose icho tukatuzi kwa likiwazo abatiki tu urundi wali kwa licharida chogu hundi mshkana rejwe mwala hagati ilaga wichiji abatoza kuhuli bato wato mwuli waza kumugihe mataisi otangwa ukobi genewe ukobi genwa na mateko yego cyasubira kikisonono
yego urakoze gose nibaza ko ico kintu cyambye kuze ingene amataxi atangwa kirahambaye gose nico itati kurikirana n'imwe n'afite yuko igihugu kwa gifite ubutaka mu kuzimu ntibikwiye ipo kubwo butaka bwimbwa bukadanda ubwo butandatu rero uronka ya madopi ama leta ikaronka amataxi urumva rero amataxi ni kintu ndetse nacyo nyine iteza gushinikira ko gose kugira ngo umwimbu ubonetse uwikorera utwiwe aronke inyungu mugabo na leta nayo nyene ironke itatu kuko itatu ni ituma bubaka ibarabara bubaka amashuri bagira gusa kenshi rero usanga amateka ariho abameze neza mugabo ikibura n'ukuyakuri ngene bayakurike nkuko icyo waroze kubivuga taxe rero zitangwa mu ngero mu nshiro mu mihingo myinshi mu ngero hariho amataxi atangwa n'amasosiyete hariho n'amataxi atangwa n'abatandatu tuntu ku isoko n'ibiki umwe wese atanze ukwiwe nicyo gituma nibyo bica bituma igihe cya leta kibwira bavuga ngo isorosoro rigwirira ibwami mugabo rero ikikunda kuba kibi ni uko usanga amakompanyi yotanze taxi ntariko arayatanga ikindi kintu gihambaye gose kandi si Burundi gusa tumaze kubona iyo turiko turagira ubushakashatsi mu bihugu biriko biratera imbere usanga amareta leta z'ibihugu biriko biratera imbere arakunda gutanga ama exoneration c'est-à-dire nka entreprise ivuye hanze isuzesije kwendeza mu Burundi bakaca bayigira ngo wewe nta taxi uzotanga mu myaka itanu arinde usanga bishyira no mu myaka 20 ibyo ni bibi cyane kuko usanga kenshi ayo ma entreprise ariko akora nk'umuti butaka aba afite inyungu nyinshi cyane ntibikenewe yuko leta ikigira ngo wowe nta taxi uzotanga kuko urabona kuko nabivuze kandi ibyo rero si Burundi usanga ama entreprise ashukura ubutaka muri Afurika na ma entreprise akorera mu bihugu byose afite umutahe munini cyane aronka inyungu nini cyane afite tekinoloji iteye imbere cyane mugari ugaca usanga kubera bo bafite ubuhinga bukomeye bafite aba engineer aba statisticien aba economist aba juriste baza ekipi ikomeye gose iza kunegosia na leta uca usanga rero baje babwira ibihugu mutadukwiye ko amataxi twebwe imvira dushobokera ko tuzakwembeza iwawe ugaca usanga rero leta kugira ngo ikibazo ngo urikwira iragura ryo bantu kudakwembeza mu gihugu ugaca usanga bo baraje evidama bakinga ubwo butaka bakabudandaza ugasanga leta nta taxi loan ugasanga na bimwe badandaje byasa kuzana amadovize nk'uko twabisubiza ugasanga ntubibona iyo biri ugasanga rero igihugu kiriko kirahomba kuko ubutaka buriko burimbwa mugabo nta taxi ziko zirinzira nta dovize ziko zirinzira ibyo si Burundi bwonyine nk'ubu niko ndigira ubushakashatsi kuri gihugu cyitwa Zambia bifite intuze ubutaka
bwinshi
umujumbu icyo gihugu ni kiri mu bya mbere gishora umujumbu mugabo karaba kuva ku butaka aho babyimburiye ukaraba iyo bwadanaje ntuhabone ni ukuvuga ayo ma entreprise rero Ministre National arafite ukuntu agerageza kugira ngo ariho amataxi make muri Zambia kuko tubona yerekana iyo agiye kudandaza ibintu urumva rero Zambia ntigera amenya igiciro cy'uwo mujumbu gishyitse kuri marché international Mwurundi na hali wakile kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk y'ibintu byose byimbuwe mu Burundi ahuye n'ibintu byashowe biva mu Burundi ahuye n'amahera y'amazovize atashe mu Burundi ubonye hariho ibidasanye ukacubaza abo kuko abimporta abakoze ababyimbura barabizi ababidandaza barabizi nibavuga iyo bidandaze hari hanyuma batange amastatistike y'ingene badandaje hariya ku isoko kugira ngo leta imenye itaki bateza gusora hanyuma bamenye n'amazovize atashe ibyo birakeneye kuzuka leta itashoboye gutanga amagutangiza batagita akwiye ica bigora kugira ngo igire imigambi yayo nicyo gituma itera kujya kugurana hanze niyo wagurana hanze ntibikwiye udashoboye gutangiza amatagisi y'iwawe.
Ikibazo cya ruswa, ikibazo cya amatagisi ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko hariho n'ikindi kibazo nkoramutima cya ruswa, ikaswa ko ari ubutegetsi bwo muri iki gihe uti kuva kera mu Burundi ikibazo cya ruswa cyari ikibazo gihambaye cyane rwose. Harabaye ingingo zitandukanye mu bihe bitandukanye zo gutuza ruswa, inzego zashyizweho kugira ngo zize ziratuza ruswa, ariko ikintu cyokorwa kugira ngo benshi cyane cyane nk'abajejwe kwakira imitahe cyanjye ikagutoza amakori kugira ngo bumve ko mu gihe cyose habaye amafaranga atagiye mu kigega cya leta aba ari igihombo gikomeye ku Burundi. Ayo mafaranga niyo ashobora kubaka amabarabara. Ikintu cyokorwa kugira ngo imitima muri rusange ihinduke ni nk'igihe janvier desire nkuruze icyo
kibazo nticyoroshye kuko nkuko tubizi ruswa ntikangirwa ruswa ikangirwa mu kinyegero umuntu umenya ngo atanzwa ya ngo ayitanze n'uyu ngo ayironse n'uyu ruswa nta definitiyo ikorerwa mu kinyegero umugabo irahazwi yuko hose mu isi yose ruswa iratangwa ziraribwa tugiye nko mu Burundi icyo bico mbona icyo ni ikibazo cya guverinoma icyo si ikibazo cya mu ekonomiste icyo si ikibazo cya ekonomi icyo ni ikibazo cya guverinoma ni ukuvuga yuko abantu bari ngaho bahagurukira icyo kibazo kandi bamaze kuyibona yuko rimwe na rimwe bashobora gukura umuntu cyangwa bakamupfunga avuga ngo yariye ruswa. Icyo ni ukuri ntari ubyigenge bireha nuko umuntu amategeko urumva ko nawe wari basanzwe bahari hariho n'inzego zashinzwe kugira zirwanye ruswa nuko izo nzego zigakora nuko umuntu afashwe niwo uhanwa bikurikije bikurikije amategeko kukunda amategeko ari hanyuma umuntu akamenya icyo atinya n'icyo adatinya mu gihe ibyo bitariho ruswa iraribwa kandi se icyo ibyo ni hose hose nuko hatari amategeko akurikizwa neza umuntu ahanwa usanga nuko bigenda kandi icyo kiyafatanye n'ibi byose niko turavuga kuko nawe mbona niyo hanze wumva niyagiye henshi usanga agenda yitwaje uko agatanga ruswa kugira ngo umbure bamireke igire uko yishakiye icyo ni icyo nshaka guverinoma guverinoma ikarira hala ibintu byinshi icyo nta kindi mbona muri kivuga ko
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Tugarutse kuri cya kibazo mwavuga Professor Leonce nikuma na chereki wakulishi mitaa chane chane ya masosieti wa anzi usanga kesh na kesh ya fisi ya wahinga mzereke mateko wahinga mzereke utunzi bazi ngele ba yaga na watekisi sawo murundi kusawa watekisi mwini vihu kukugira ngo batangi ya matagisi makei ashote ayiko hali hona bandi wafidako kugira ngo igihugu cyane mbere mu tunzi abanyamitahe baba abanyamatungo hagati y'igihugu cyanjye abanyamahanga batereza kumva ko batekanye kandi imitungo yabo izomera neza uruhara rw'amateko teri intege umuntu wese afite umutahe ayo mateko yoyo agira uruhara rungariki kubyerekeye imitahe ikoreshwa mu gihugu kanaka
ego bizira urafite ngo cyo twaso kandi kiranatsana n'ibyo kwari kutubuga byerekeye amatasi tirasana n'ibyo bya governance byambye ariko aravuga kuri ibyo bya governance kuko umugwiza atunga buye hanze imbere yuko aza mu gihugu abaza kubaza abaza kutohoza kumva ahantu ngene ibintu umutayi w'umuntu wubahirizwa ingene amatasi atangishwa ingene uri kurakora utwawe bakorohereza muri leta n'ibiki nk'uko urumva bico bijyana muri ibyo bya governance na kolisi muri nubya guverinance rero kubera bifatanye niyo nshobora kubajije ndagomba kugira ngo nongere ku kintu cyambye yavuze yuko kugira ngo kolisi iba igwanywe by'ukugira bya ruswa icambere ni kugira ngo nugushyira amategeko n'inzego zibira ibyo nibaza ko mu Burundi biriho ni ukuzira ingufu gusa bakava abantu bagakora bashe gukora kwa utwaho byo bashinzwe icyakabiri nicyo bita transparent ni ukuvuga gushyira ku mugaragaro ibintu biri ku biraba muri leta muri mubikorera utwabo ugasanga kugira ngo abantu hageze icyononekara abantu bakabimenya yuko iyo proje bayikoze nabi muri leta bakoze nabi muri minisiteri kanaka ari icyabaye nabi icyo ni transparent icya kabiri nicyo bita guhana abagize ikosa kuko kenshi ikintu gituma izo ngorane zibanaye ni uko abantu babona yuko bariko barabarondora ibintu mugabo niyo bofatwa gatana nta cabaye ni ukuvuga n'uwundi acagira ati oke na jewe ubona ndashobora gucagira kiracyo kimwe ntagira uwungomana hanyuma icyanyuma nicyo bita whistleblower ni ukuvuga abantu baza ku ni ukuvuga umuntu abonye ikibi iruhande yiwe ahakora n'ibiki akaza kukibwira uwijejwe uwicweje akacafata ingingo ikenewe mugabo ntavuge uwabimubwiye kugira ngo wabivuze ntagire umwikeka ibyo ni tekiniki bakoresha hose mu bihugu byose kugira ngo umunyagihugu wese amenye yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubwiwe abonye ikintu kiriho kiraba nabi akakivuga mugabo akazi uko asabuza kumwikinga ibintu byo kuzana naho amaentreprise n'abagwiza atunga bava hanze bimwe tuba tuvuga bya taxi birakomeye icya mbere ni ukugira kenshi abantu bakunda kubaza ngo kugira ngo utangije amataxi ngo amaentreprise ntazoza ibyo si byo kuko urabye n'ubushakashatsi bwabaye barabaza amaentreprise bati wewe ingorane ya mbere ubona ugiye kwembeza hanze ni iki ni gake bafite taxi yuko ari niya cyane icyo bavuga baravuga ubwo byo kurya ruswa ibintu byo kuvuga yuko hari estabilite ibyo n'ingorane mugabo entreprise ntizoriha gukora mu kubera yatanze taxi tanke iyo taxi izwi yanditswe akabona ko ariko ari yishwa nk'ibyo abandi barihishwa ikindi ni uko bikabikanakigena yuko leta ntibyumvikana ko leta yokwiyambura ikura amataxi yose ngo iri kwirazana abantu bava hanze baje kwemvesa mu Burundi kuko taxi si niniya cyane umuntu amatetizi arashaka kuronka inyungu ikwiye kugira ngo bariha amataxi
hari n'ibindi bibazo bihambaye cyane rwose bituma ibihugu bitatera imbere twavuga cyane cyane nk'ibihugu kenshi na kenshi bimara umwanya muremure mu ntureka za politiki cyangwa ikanirwano ikintu wibaza kiba kimeze nk'uruhare ruhambaye mu byerekeye umutekano mbega kugira ngo igihugu itere imbere ndatwa tutari ikibazo kijyanye n'ubutunzi ariko uruhare rw'umutekano n'amahoro mu gihugu mu byerekeye iterambere mu bugakwiye
wakoze cyane kuri icyo kibazo Frederic kuko icyo ni cyo kibazo cyose iyo baze ni ibyo kuri utera imbere uteza kugira amahoro atari amahoro nta muntu ava hanze ngo aje kwendetisa muri icyo gihugu cyaho nabo muri icyo gihugu nyandikendetisa uca usanga rero abantu bose baguma aho baguma barikiriye baza kigure kigibigaruke girigiri urabye nk'u Burundi kuva mu myaka igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu tuvuge ngo kuva kuri iyo ntandaro ugahita uhindura ingene hagiye haraba instabilite ukacuraba na ekonomi ingene yagiye irakurikira ucubona neza yuko ekonomi yagiye irononerwa cyane cyane rwose niyo instabilite biraboneka birazwi ucubibona urumva rero icyo kibazo ni papa kuko hatari instabilite positive gutera imbere ntibishoboka nicyo gituma rero nimvira yuko politike kumbure nimba ya instabilite ibintu bya politike abantu b'abapolitike banze barastabilite niba stabilite politike kuma iterambere ritwa naryo rica riza hamaze kuhatana urabye aho imfwa ibintu nko mu myaka yose ubwiwe araba uzi neza nk'ahantu hatera hatera nk'ingwane ubundi ukamenyeye ngwane aho yatanguri ugacuraba nka todo kwasa muri uwo mwaka aho ukaraba nka investitima yabaye muri uwo mwaka n'imyaka ikurikije uca uyibona ibiharuro bicaye byerekana neza cyo niyo nagenda birakoroka ubu ugasanga Uburundi bwarasubiye inyuma ibindi bihugu nabyo bitagize izo ngwano izo instabilite cyo bizagumye bitera imbere nicyo gituma usanga nk'igihugu cy'u Burundi usanga kiri inyuma bifite ingorane muri iyo z'iterambere usumba igihugu ku mbure byari kuri nivo imwe dufate nko mu mirongo indwi mu myaka ya mirongo indwi gusa icyo gihugu cyaramaze gusiga gusumba urubyiruko cyose kigeze gita umwanya kiri muri icyo cy'ingwano ikigeze kijya kusambura kuko ingwano iratatura abantu mu mitima iratatura mu mitwe iratatura n'ama infrastructure ugasanga nk'umuntu watakiye muri ibyo wewe yaramaze kugusiga yaragiye u Burundi aho tugeze ubu ni uko twokora n'ubulema kuko tufise n'utamenye kuratapa kugira ngo dushobore kugera nk'aho tuba twarageze yabisaba twaraciye muri izo by'ingwano icyo ni ikintu gikomeye cyane nta muntu azotera imbere nta bintu na kimwe bizotera imbere mu kiri mu Rwanda kandi bazi no muri isi yose baba za Iraki baba za Afghanistan hose hose mu buko cyane Kongo hajya impande y'iwacu ingwano instabilite politike nicyo kibi cyane kitajyanye n'ibijyanye n'agatore n'iterambere nicyo ni ikintu gikomeye
ego me professor alliance ndikumana namwe ngiri cyo muvuze ku ngaruka kandi z'umutekano muke eka n'amahoro make ni kaningwano intambara intureka mu gihugu kubyereka cyane cyane ubutunzi
ariko ibyo byabaye ko kuvuga ni byo kuko ndiyane na byanditse ko bashaka gusoma bashaka gusoma ibintu ama article yanditse n'ama chapitre abo yanditse kuri ingene intureka ingwano mu gihugu yonona intude ari intambamye ku iterambere hanyuma ni nacyo gituma nk'ubu urabye kuva muri bibiri na mirongo ibiri ukaraba ingene cooperation internationale mu Burundi itangiye imeze ubu icyo kimwe no mu myaka itatu iheze ibyo rero bica bikwerekana yuko intude icuka mu gihugu nivo mondiale ingene babona u Burundi byarahindutse ibyo rero bica biha inguvu abikorera utwabo baba mu Burundi ari hanze cyangwa ababayeho do fond bakorana n'igihugu kugira ngo bashobore bagire bati ubu turabona yuko hariho chance yuko igihugu gishobora gutera imbere yuko gishobora kuratata amarotare ya cyafashe kuko cyambye abifuze ibyo rero bituma bizana inkwemu n'inguvu mu gihugu kugira ngo gishobore gutera imbere mu nzego zose ari mu bikorera utwabo ari muri leta ikarongo uburyo bwo gukora n'abantu bagatwagira bagira ubwira n'ubuvuzi bw'uko ni ukuvuga nicyo gituma nibaza yuko nk'uko twavuze yuko ufite ubutunzi mu butaka bizakubwiye imbaraga ukamenya ubujya mu bintu ikintu gihambaye kugira ngo byose bishoboka ni uko abajejwe intwaro abajejwe umutekano nabo babana babandanye bakora kabita bati ziganya kugira ngo umutekano bandanye hamwe umuntu ariko witembera mu gihugu ntagorane ushaka ikorera twabo kujya kubona mu Burundi ikintu Burundi bufite ni ubwira bw'abarundi kujya abarundi n'abantu bakubwira gusa ugiye ari ntiriye muri amasoko mato mu mapire mato ukaraba nyine abantu bakora bafite n'umutahe mutoyi mbwa ugasanga barashaka gukora utwabo bakunguka bakabandanya n'abantu badufata rite gusa ni kuko uravye niyo bagiye hanze barundi bararesha gusa usanga baba mbere mu bintu bya commerce mu bintu by'ukwiga n'ibiki ni ukuvuga ubahaye umutekano nibakeneye byinshi bakeneye yuko babazi ko baza kuryama bugacara amahoro barajya mu murima bakajya mu mangazini zabo bakajya muri business zabo bazoshobora kwituga kuko ikindi ni uko Burundi ubwayo buto muri environnement itunze cyane umurundi ashaka gutambuka ajya muri Congo agacuruza akajya mu Rwanda agacuruza muri Uganda agacuruza muri Tanzania agacuruza icyo akeneye gusa ni ukumenya yuko agenda n'amahoro akagaruka amahoro akarara amahoro nta kindi akeneye
turetse icyo kibazo cy'amahoro n'umutekano muke bishobora gusubiza inyuma ubutunzi hariho n'ibindi bibazo kenshi na kenshi usatiye twavuga cyane cyane nk'ibiza byaduka ingaruka ziza ikintu nk'abatetsi bashaka gukora kugira ngo bagabanye ubukare ingaruka mbi z'ibintu bivuze nk'ibyaduka aho twavuga nk'icyo kiza giheretse kwaduka COVID-19 eka cyasubije inyuma ubutunzi bw'ibihugu nka byose yari ibitunzi cyangwa ibikiri mu nzu y'amajambe ikintu hari ikintu abatetsi bashaka gukora kugira ngo bagabanye ingaruka mbi z'ibiza nk'ibyo nk'inziza
imbere y'uko nishuri icyo kibazo reka abantu ngaruke ku kintu rero nsanze rwose nk'icyo cy'ibyo by'umutekano ibindi mutekano jewe no kuvuga ibintu aho turi abandi baradusize rero ntitwokora nk'uko bakora rero dukomeye duteza gukora inshuro cyangwa gitatu kugira turare ko hari aho hari ikindi twoshikako icyo gituma jewe mvuga Uburundi bukwiye gukora ijoro n'umutaha barakwiye kureka abarundi bakabaha amahoro ushobora gukora mu ijoro udafite amahoro babahaye amahoro babahaye umutekano umurundi ava mu Kirundo ashoye ibujumbura araraza mu ijoro ashika ibujumbura mu gitondo ashika adandaza mu gitondo aca asubira mu iduki ibyo birashoboka mu gihe hari amahoro urabye ibindi bibaya amakamyo arara agenda mu ijoro ajyana ibicuruzwa mu masuperimarishe mu gitondo buguruye ugasanga byuzuye ibintu bagashyira mu bintu kimwe bigakubura undi ubukeneye gukora rutiziganya kurya amasaha atatu abantu tubishyire ku ruhande tukunze turaba aho twishikana imbere yo kujya kuruhuka ntawe ujya kuruhuka rero n'ukuri ndashimite kuri icyo kintu cy'amahoro ashobora gutuma abarundi bokora umwanya wose bakorega reka kenshi reka reka wenge kuri icyo kibazo nacyo icyo kintu ibiza icyo nacyo nyine urabona ni ikintu gitera umuturumbanyo hose mu isi yose no mu Burundi ufite ibintu bibiri navuga ikintu cya mbere ni antisipasiyo kwitegura kumenya yuko hari nk'ibintu nk'ibyo bishobora gushika bose bavuga yuko abantu utaza kumenya icyo kintu kizaza kimeze ukuntu kigashika muri iki gihe mugabo ukagira amapuraya da kontenjansi uti ibiza nk'ibyo bishyitse mbega umuntu azifatamo gute hamwe igihugu musanga kiri nawe kitakirwanya ngo kigisubize inyuma mugabo ugasanga basi witeguye ukagira ingene uca ushobora kukigera icya kabiri ni uko imodoka igushikira ni ukugerageza kukirwanya uko ushoboye n'ingufu zose kukirwanya ubundi ni ukuwe reka batenga uburorero bubiri batenga kuri icyo kintu cya covid cyo uko ndabibona kuba gucanca abantu bakabacanca nini hose niko bagira ndura ya amerika umva n'ikintu kitagira umuti amaze kugushikira kaze gucanca abantu benshi uko bishoboka akandi karoro ni ufata n'ikintu cy'ikiza katastrofe na kibaye hariyo byatanganyika yahamize bota amazi ugasanga yatwaye amazi utuntu twawe twose tugaheranye jeje ngo yuko igihugu tegereje kwitegura kikaraba ukungene mu bindi bihugu bagira iyo bafite amazi nk'ayo mu Malawi cyangwa se haba mu Swiss cyangwa aho yose n'ibindi ukarabi ngire babiteguye n'ibisanzwe kwa amazi aduhuga amaraka aduhuga n'ibisanzwe
ndabona
ikajiteguye sitoya anticipation icyo navuga wadisipiti kibirinda bishyitse isoko tuba turi pre
yego
turwanye bitarashika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ndabona na mushana hele wasafise ibintu muhanda byinshi ariko nako imbere ko agenda nashaka gira cyavuze nabo nyene kuri ico kuri ibyo bibazo biri twa ko turavuga janvier Désiré Nkurunziza yavuze ku kibazo cy'ibiza ingaruka zavyo nashaka professeur Léon Sibuye cyo muvuze ku ngaruka z'ibyo n'umushyantahe Nkurunziza yacishije ko ku byerekeye cyane cyane ihindagurika ry'ibihe ibiza twarabonye nyine amazi n'imyuzure yimura abantu ugasanga umuntu agumana utwiye ku mutwe igihe cyose ingaruka z'ibyo bintu byose ni nk'izihe hanyuma imbere yo kumutaha mufatakamurangiza kandi naza kubasaba akarekomandasiyo gato yinza kugira ariko imbere yaho mubanze mu nyinshi y'icyo kibazo nabona ko akanya kagiye
urakoze kuri ibyo byambye yavuze ntakintu nokongera ko icyo novuga gusa n'icyo nokongera nuko bisaba yuko mu migambi yose leta ikora ibyo byose bakora baraba imbere ibikurikira pana ubuhonyine ndaguhe nk'akarorero urabye hajya imvura yaguye inzuzi kuzura amazi akaduka agatwara amazu n'ibiti birerekana yuko hakeneye planification ya urbanization yiyumvira abantu bagira planification biyumvira ibintu bya changement de climat kuko abantu barahumbye hose kandi bazohumba no hanyuma ibyo rero bituma yuko bariko baragira planification y'amakartie mashasha baza kwibaza yuko hariho risike niniya yuko imvura ishobora kugwa ari nyinshi imisozi amazi akuzura bagaca bakiza gusigaza umwanya munini hagati y'inzuzi kiyaga n'ibiki kugira ngo bagabanye ubuhombe kuko abantu barahomba cyane ikindi navuga nashakuga nivuze n'ikintu cya formation kuko ibyo bintu bisaba haba kwikingira cyangwa gukingira kugabanya ingaruka za covid cyangwa kugabanya ingaruka za changement de climat byose ni bisaba yuko leta université mu bintu bigisha bashobora gushyiramo izo expertise muri ibyo bintu
Professeur Ndikumana imbere yuko mudusezera na mushinganiro nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu akamumotera abagwiza tunga mu Burundi akamumotera abatetsi mu Burundi eka akamumotera n'abarundi bose kugira ngo haboneke iterambere nyakuri
jewe icyo nashaka kuvuga nuko nubona nabivuze ni ukuntu nagewe cyane kubona twaronse umwanya wo kugira ngo tuganire tw'abarundi besi hoti mu nzego zose byerekana yuko abarundi bafite ishyaka ryo kugira ngo bateze imbere igihugu kubera icya mbere icyo novuga ni uko uburundi buzoterwa imbere n'abarundi abarundi barindiriye yuko umuntu wo hanze ariwe azotaza kubateza imbere ntibizokwigera bibana na mba icya kabiri ni uko jambo yabivuze nk'uko ibindi bihugu byateye imbere n'uburundi birashobora gutera imbere mugabo uburundi rero buhagaze ko bwiruka aho abandi bariko baridandajambira batera bajya imbere bo barashobora kugenda bukebuke bwabo tutakwiruka kubera twataye umwanya munini cyane mugabo uburyo buriho insa isakaririho ingogaririho leta ita ihan ita ibandanije kugira ngo amateka agende neza gutungana ibugende neza mahora habe abanyagihugu abikorezwabo abiri imiti barazi ikibajetwe bazobikora kandi bazoterwe
egume namwe Jean-Désiré Nkurunziza ndabahe ijambo yanyuma ku byerekeye ibintu mwibaza ko byokorwa kugira ngo Burundi buze bwaronka ubutunzi burama mwisinunura ica gutera imbere mu gihe cyose
bon rero tujya gutera sinon suramwo reka ndabe ko nokomeye abikintu kimwe cyangwa bibiri icyo nokomeye ko ni nka formation abarundi bamenye twese turagiye uko ibintu nk'ikimizana ubwenge nk'ikimizana ubwenge waje kugura hura kwigire rero kuja kurondera ubwenge buri leta ishyira abantu mu mashuri leta ndiko mvuga leta n'abayishoboye bumwe bijyana mu mashuri hanyuma bagarutse bumvirije ku bumenyi bwabo ntibahave baba leta kuko hari aho usanga ari ibihugu abo cyangwa bashaka ku ruhande ngo n'abantu babadurumbanye basangiye bakumvirije inama aho twagize nicyo yatweretse kugira abantu bose bararibona yuko nabo bantu biza ayo mashuri bose bakunda Uburundi bose bakunda icyo kimwe y'uko abantu bazabikora ko ari cyo bashoboye gufasha bakagifasha ariko birigwa ubwenge burahugwa ningira kwenda sisa muri education baze gushika hejuru education technique hamwe bamenya icyo byose bakwambura by'ubutaka kumenya guharura ubutaka iyo buri kubutora kubutangaza umaze ibintu byinshi byose birigwa icyo kintu nshaka kongera ko ni byinshi mu gihe uvuga ariko reka mfate kuri icyo kintu gusa nongera ibyo rero nse yabu
Jean-Zé Désiré Nkurunziza murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika kuri ibi bibazo nkora mutima janye n'ubutunzi
murakoze nawe Federico
murakoze
rwose
ndabashimiye namwe Professeur Laurence Ndikumana ku kanya muhaye kugira ngo muganye ni radio Ijwi ry'Amerika
murakoze rwose cyane ndabandi ntafite n'abantu bari kurasumbira
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu n'abahinga banonose cyane rwose ibyerekeye ubutunzi turabashimiye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
radio ijwi ry'Amerika yabaye ikiganiro cyacu radio ijwi ry'Amerika yabaye ikiganiro cyacu yabaye ikibazo cyacu no gutangira ijambo ubanyagihugu yo yabaye ikibazo cyacu gushikiriza gushikiriza tukona urayaga tugahuzayo ijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye ikibazo cyacu radio ijwi ry'Amerika yabaye ikibazo cyacu igihugu cy'Uburundi yabaye ikibazo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibazo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose batavangura imyaka imaze isamirana ibyiza gusa
ya America ya bali kitumizo chachu radio ya America.